Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika risamiranira I Washington DC mu kinoni mu Kinyarwanda mwaramutse mwese namwe bakunzi ba Radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije. Bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania bavuga ko ikintu cyatumye bahunga gushika ubu kihari.
Je kibazo cyo guhunguka ntikiragera ku mvu n'abahungutse bagarutse rero nta burenganzira afite bwo kugenda mu gihe atamahoro araboneka.
Yewe ni mu bantu batiyandikishije kandi ni uwo mugambi ntawo mfise.
Abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania. Ni inkuru cyo kimwe n'inkuru y'abantu barenga 30 bahitanywe n'imvura y'isigenya muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoki. Inkuru y'ibiganiro by'amahoro hagati y'abanyagihugu muko batandukanye batuye mu misozi migufi ya Bibogobogo mu buseruko bwa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo, hamwe n'inkuru yerekeye raporo yasohowe n'ishyirahamwe ya Kate ku bantu bishwe hamwe n'abafunzwe mu Burundi kuva mu kwezi kw'icyenda. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Kaiko imbere izo nkuru tubashize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloise muri Venezuela.
Ramse Frederico Trahiramu yavuga aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abarimu batatu mu by'amategeko cyane cyane yerekeye ibwirizwa shingiro baturuka muri kaminuza zitandukanye zaha muri Amerika babwiye Kongere ya Amerika ejo ku wa gatatu ko Perezida Donald Trump yakoze ibyaha bituma akwiye gukurwa ku butegetsi mu gusaba Ukraine gutanguza amatohoza azomwungukira mu bya politike. Abo nabo ni Noah Feldman, umwigisha muri kaminuza rurangiranwa y'i Harvard, Pamela Curran, yigisha amategeko muri kaminuza ya Stanford, hamwe na Michael Gerald, yigisha muri kaminuza ya Leta ya North Carolina. Abo uko ari batatu batumwe ko n'abademokrate. Bose bahurije hamwe bavuga ko Perezida Trump yitwara nk'umwami atarabwa n'amategeko kandi ko yakoze ibyaha biremereye biri mu ibwirizwa shingiro kandi bikwiye kuhanwa. Abarepublikani bashyigikiye Perezida Trump nabo batumye ko Jonathan Turley, umwigisha w'amategeko muri kaminuza ya George Washington, yavuze ko ikiganiro Trump yagiranye na Perezida Zelensky w'Uburusiya kitari kibereye, ariko ko atanzu yahiye ku buryo yoba imvo yo kumukura ku butegetsi. Uko kumviriza abahinga mu by'amategeko ni iyindi ntambwe ikozwe na komisiyo y'inama nshingamateka ijejwe inzego z'ubutungane yiganjemo abademokrate. Ni mu twigoro two gukura Perezida Donald Trump ku butegetsi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Sudani bagiye kongera guhanahana aba ambasaderi ku nshuro ya mbere inyuma y'imyaka 23 ibyo bihugu ata ambasaderi babiserukira bari mu bihugu byabo. Ibyo byashikirijwe na Mike Pompeo, umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu ejo ku munsi wa gatatu. Itangazo ribaye mu gihe umushikiranganji wa mbere wa Sudani Abdallah Hamdok ari mu rugendo rwe rwa mbere hani Washington. Muri rugendo Hamdok arondera gushyigikirwa na Amerika mu rugendo igihugu cyiwe cyafashe rugana ku ntwaro ya demokarasi inyuma yaho Omar al-Bashir akuriwe ku butegetsi. Hamdok yizeye kandi ko Sudani izokurwa ku rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba ku isi. Icyo gihugu cyashyizwemo na Amerika haraheze imyaka 25.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Ubwato bw'intambara bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwarafashe icyo bise ibyuma bya misile bya Irani bihishije byari bigiye ku barwanyi muri Yemen nk'uko byashikirijwe n'abategetsi ba Amerika ejo ku munsi wa gatatu. Amerika yamyagiriza Irani guha ibirwanisho abarwanyi b'abahuti bamaze imyaka 4 barwanya Leta ya Yemen, ariko ubu n'ubwa mbere ibirwanisho by'ubuhinga bukomeye nk'ubwo bifatwa bija mu gihugu cya Yemen.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Hano muri Amerika, Musenyeri wa Katolika Richard Malone yatanze imihoho mu kibanza ciwe mu gisagara cha Buffalo muri Leta ya New York ejo ku munsi wa gatatu, n'inyuma yo kunegurwa ko yifashe nabi mu gukemura ibirego ku bitwaye nabi mu bijyanye n'igitsina mu bakozi ba Ekleziya. Leta ya Vatikano yatangaje ko Papa Francisco yemeye iryo tanga imihoho rya Malone, ariko ntiyatanze imvo yabimutumye. Diyosezi ya Buffalo yitwariwe n'abantu barenga 220 bareka abapadiri kuba barabakoreye ibyaha bifatiye ku gitsina. Mushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu avuga ko ubutegetsi bwa Irani bugeze ahatemba kandi ko Israeli yiteguye guhangana n'agasomborotso ka Irani. Netanyahu yabishikirije ejo ku munsi wa gatatu ari kumwe n'umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo i Lisbonne ku mugwa mukuru wa Portugal mu bindi biganiro n'abategetsi b'ico gihugu.
Urakoze Aloise kumba kuhije kudushikiriza tunyeshe tumwese kumikumula bandanya kumbiza ya diyo hishu ya Amerika Islami ya nilai Washington DC mukirundi na mukinyarwanda Burundi utukumbira kumirongo midufi ya shortwaves kumetero chumini chenda ni metero miungi nazili Murwanda ni kuri FM janakane liche itatu
Wanyumunara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyumunara.
Nakajo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyumunara. Ni cyanyu.
Mu Burundi muri komine Mugina intara cy'Itoki mu buraru kushira urengero kuva ku mugoroba kuri uyu wa gatatu abantu barenga 30 barahitanywe n'imvura isiginya amazu nayo n'imirima bitazwi igitiri navyo byarononekaye n'inkuru ya Eloge Wirikaneza umenyesha makuru w'ijuru rya Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Kuva mu cy'Itoki mu buraruko bushiburengero aheruka kubera igitero leta ya Burundi yegetse ku ngabo z'u Rwanda gushika mu Kayanza mu buraruko ubutumwa bw'umushikiranganje barandagiye kubajeje intwaro abari mu makomite y'umutekano inzego z'umutekano n'ubutungane ni bwa bundi
nawe utamwo umubari twagira amahirwe atariyo yo kubangikana n'igihugu cy'u Rwanda.
Umuntu uko muvyumvise iyo nkuru ntabwo bari inkuru twabashikirije ariko nibaza ko mu kanya tuyiga kuko turarondera umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza ari Nairobi mu kanya turaza kumurondera ariko mu kurindira reka tube turababwira iyindi nkuru ivuga ko mu Burundi nyene aho abantu barenga 50 bamaze kumenyekana ko aribo bishwe n'abarenga 150 nabo barafungwa abandi baranyuruzwa mu mezi atatu aheze kuva mu kwezi kw'icenda gushika mu kwezi kwa 11 ivyo rero ngo biri mu vyegeranyo byishiramwe akate rwanya icyozwa gatya kazi na muntu mu Burundi yamara abahanira gatya kazi na muntu bari mu gihugu cy'u Burundi bavuga ko ayo maraporo arimo amahinyu n'inkuru ya Pierre Claver n'inkuru umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Kigali u Rwanda.
Ukwezi ishirahamwe akate Burundi rivuga ko kwabaye kubi cyane mu mezi atatu aheze no kwezi kw'11 aho iryo shirahamwe rivuga ko ryamenye abantu 21 bishwe 75 barafatwa barafungwa abandi 7 baraborigwa irengero. Mu kwezi kw'icenda naho akate Burundi ryamenye abantu 14 bishwe 40 barafungwa nayo 10 bagenda amazima yongo. Muri raporo yaryo iryo shirahamwe rigwanyote rwajyakiremwa muntu gerekana ko mu kwezi kw'icumi naho abantu 13 bishwe 52 barafungirwa ubusa na 9 baranyurozwa ntawe uzirengero ryabo. Akate Burundi ni rimwe mu mashirahamwe yafuzwe mu gihugu yamara rivuga ko rigifise abakorana naryo bariha amakuru ku munsi yinge na gateka kazi na muntu kabananya guhungabana ari naho rihera rikora raporo nyinshi. Nimubona Auguste ajeje kumenyesha amakuru muri iryo shirahamwe rikorera mu buhungiro yabwiye ijwi rya Amerika abo ryamenye bakekwa gukora ayo mabi.
Abakora ayo mabi yose tukaba tubasanga hanini mu mbonera kure abakozi bamwe biperereza bamwe mu bapolisi hamwe na bamwe mu basirikare. Muri icyo cegeranyo akad Burundi irerekana ingeso yo kunyuruza abantu bakaburwa irengero yasubiye kwimonogoza kuvaho habereye ibitero by'imirwi yitwaje ibirwanisho mu burengero bw'igihugu. Ikindi kibonekeje cabananije no gufata no gupfunga abatavuga rumwe na leta na cyane cyane abanywanyi b'umugambwe CNL ndetse n'iturirwa n'imbomorwa y'ingoro z'uwo mugambwe hatari hake mu gihugu. Ibyerekana uko tuyihanganiranira hagati y'imigambwe mu bya politiki mu gihe hegereje amatora
umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikije wewe avyamirira kure
abo bantu bavuga ivyo ngira ngo ayo makuru bafise na yakera cyane ivyo musanzwe mubizi ko igipolisi kitabikora kandi ivyo sitwe turiko turabivuga gusa ngira n'ivyegeranyo cy'amashirahamwe ajejwe gucunga ibyabatakazi na muntu barabivuga yuko atavyo guhohotera abantu bigikorwa igipolisi cy'u Burundi
abo igipolisi gifata nk'ibyabona na mashirahamwe akorera mu gihugu rimwe muri yo Folicon F gishinze kugwanya ikimenyane na kamwana wa mama riri yamiriza iyi raporo ya Kate Burundi Gerard Hakizimana ni warirongoye
twaje twiyamirize n'ingufu nyinshi ibivugwa mu aya maraporo asogwa n'amashirahamwe atagikorera mu gihugu cy'u Burundi amashyirahamwe atemewe n'amategeko turemeza ko agateka kazi na mukara turivyabona kifashe neza mu ntara zose na makomine byose bigize igihugu nukoze ikosa mu gihugu arabihanirwa bataravye ahava bibashiriza ni binyoma ni muri yangendo kwa mabirekana ko mu gihugu hari ibibazo kandi mu gihugu atabibazo bihari ya maraporo ya politiki maraporo afise inyungu zabo bwite
Akate Burundi Jojo risaba makungu ko yorabira hafi biriko birabera mu Burundi mu gihe asigaje igihe gito ngo habe amatora rifite amakenga ko ashobora kwaduka imvururu nk'izadutse mu mwaka w'2015
kubice cuka kibi kiri mu gihugu shiramwe Akate Burundi ihamagarira leta y'u Burundi guhagarika uko kutihanganiranira muri politiki no guhagarika inyigisho zibiba urwanko zitangwa n'abategetsi bamwe bamwe shiramwe ya Kat Burundi riheraheje ico cegeranyo risaba akarere ka Afrika y'ubuseruko n'amakungu gukurikiranira hafi ibijanye n'umutekano mu Burundi ubandanya ubunyuka muri ibi bihe Burundi bwimirije ibihe bidasanzwe cy'amatora
abakora akazi nkako mu gihugu ko kurabagateka akazi na muntu bobo babwira makungu kutaje aratega amatwi abo batagikorera mu gihugu
urumva ko ari aya muhe ni kuvuga ko bashikiriza ibintu badafite ibyemezo bitari byo bafite inyungu bonyene ari nacyo cyo bavuga nti bari bakwiye gusaba ikigongo abarundi aho gushikiriza amaraporo atariyo amakungu nayo amenye ko ibyo bashikirizwa n'aba bantu atari byo
Serimesi kabiri amashirahamwe nkayo Akate Burundi acira habona amaraporo akiyamirizwa n'abakorera mu gihugu Akate Burundi yagiriza abo bakorera mu gihugu ko bakorera mu kwaha k'ubutegetsi bagacika nk'abavugizi ba leta yamara abo bakorera mu gihugu bobo barabihakana icyo bikoze ibiri muri ayo maraporo ni navyo bikunze kwibonekeza mu maraporo y'abahinga bo mu wigenga wa ONI umaze imyaka itatu akora amatoza ku Burundi Dudu Diane atwara uwo mugwi wa ONI aherutse kubwira akanama ka ONI kajije umutekano ku isi ko hari amazina y'abantu bakomeye mu gihugu bakekwa guhonyanga agateka kazi na muntu yashikirijwe sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPJ ye nayo hari imyaka ibiri itanguje amatohoza imbitse azosozegwa nkuko sepeji ibivuga n'imitayi mpuzamakungu yo guhagarika abakekwa kwayo mabi cyeklave ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
urakoze Clavere tugarutse kuri iyo nkuru yo muri commune Mugina mu ntara ya Cibitoki muri aruko bushira urengero bw'u Burundi aho imvura yahitanye ubuzima bw'abantu 30 ika amazu atari make nayo asambuka turi kumwe na mugenzi wacu Eloge uri Kaneza yakwikanye inkuru muri beneza Eloge
amahoro meza cyane
mura kuminga aho
gatya cy'Imana
mutubwira ayo makuru y'imvura yisegenya yaraye ihitanye inganda mu aho muri iyo ntara ibintu byifashe gute ayo makuru yatangajwe nande
ebone Federico cyangwa izo makuru yatangajwe n'igipolisi mu mwanya wa mbere turavuga yuko abantu bagera ku 38 yari bamaze gusiga ubuzima muri iyo mvura yaguye aho muri komine ya Mugina mu ntara y'Isoko mu buraruko bushyira uburengero bw'u Burundi ariko rero mu nyuma igipolisi kivuga guha Twitter cyavuye kimenyesha yuko aba ibitigiri bisa n'ibyagabanutse igitasi cy'u Burundi cyavuze yuko ubuye abantu bamaze kumenyekana nyezi na ko bapfuye ari 76 barakomereka icumi nabo bakaba batarasozwa irenge ama amazi menshi imirima hamwe n'ibintu bikaba byononekaye Ibi jana kama makuu na zikro wanga za sijui kwa mukanya kuhesabu nuko na wajeshi hawa wanga mtisho kuhesabu kuri vya matari mstaneli na wakati mchezaji kambi kani la shite chini chini kuchimbizi zani mundo ukombe hamu na hikomero mizani ya nyama kala umi yako mimi ya mugina aho yomboda ya hisani abantu n'ibintu reka mbere mu kanya cyabwiye ko ni umuryango utabarwa baretse kwa huje uri kufatanya cyane n'abanyagihugu
ikintu eloge muri iki gihe abo bategetsi bari kora ko kugira bagarukire abo bantu baguye muri ayo makuba niki
kumuhuli ya sabiki mwini mba kudali kugira wa sabika njeno kujangu tawali mba wale kuhisi kwa huj hamwe nama nyagi hugu balikoba la gunajoza ukoba shogoye mburujo ba pise vihu sawasa sabika njeno niki polisi chane chane kujamuli homoka jagu ya kubano ugila ngobarari kwa shogo la kukiza abo wa shogo la kukiza na wago uweko na mazi kumuliko ili mbifashe Joseph Felipe Kabero atwara intara ya Kibitoke akaba yavuze ko ibishoboka byose uburyo bwose bushoboka leta n'inzego z'igihugu zifite zijya gukoreshwa kugira ngo abantu bafashwe abatari byabo bitabyeho hanyuma n'abauzima kimwe n'abakomeretse bongere nabo nyene abauzima bakurana iteka hanyuma abakomeretse
Eloge haheze igihe kitari gito hari imvura isigenya n'ibindi biza bihitana ubuzima bw'abanyagihugu cyangwa ibononera ibyabo hoba hari amakuru ashobora kuboneka imbere kugira ngo abanyagihugu bagabishwe mu gihe abahinga bajeje kuraba ibirere bamenya nk'igihe imvura ihava iba imvura isigenya bakabagabisha kirikazi
Ego mu Burundi hari ikigo cy'ubuzima bw'igihugu bw'igihugu n'indagiriro z'ubuzima n'indagiriro z'igenda yagiye na televiziyo y'igihugu barafite igisata kigezweho cyangwa cyamenyereje ku munsi kumbure hari uduce tuba turikore cyane abanyagihugu bashobora kuba babyumvise ariko icyo kirakorwa kandi nk'uko biboneka ni uko haba mu gipolisi kigezweho gukinga impanuka hamwe n'umuryango utabara imbabare ku isi hama hariho amahugurwa turetse mu bakozi babo gusa ahubwo n'abanyagihugu ku mitumba hariho amakomite agiye gukinga impanuka abantu babyigishijwe bimwe na cyane cyane usanga ku gatsindiri kose haba hariho abantu bamwe bita ko bazi ibyo bita bya komense ni ukuvuga ko baba bazi ubutabazi bwa mbere ibyo navuga birimo bintu byitaweho cyane muri imyaka iheze
Eloge urakoze turagutira kamo mu masaha imbere kugira ngo duhe inkuru ido nido iyo nkuru icyo kiza cyaraye kibaye aho muri iyo ntara urakoze
nawe Fredy
dukwitire mu makami impunzi muri Tanzania aho bitigira ibiki by'abinyandikisha gutaha mu Barundi b'impunzi byatumye umugambi wo gutahukana izo mpunzi z'Abarundi zahungiye muri Tanzania uba urahagaze ni mu gihe benshi mu mpunzi bidoga ko icyatumye bahunga kitarava mu nzira gushika
Harakindwi zitatu atamazina y'abiyandikishije gutaha amanikwa ku mbaho z'amatangazo ibitigira ibike by'abiyandikisha ni imwe mu mpamvu ituma ashyirahamwe impuzamakungu y'impunzi n'abimukira IOM kitagitahana impunzi muri iyi minsi rimwe na rimwe hari ubwo amazina y'abiyandikishije gutaha amanikwa ariko abo bantu bakanka kwitaba kugira batahe kubw'iyo mpamvu n'izindi zitashyizwe habona biraboneka yuko umugambi utegekanywa kuzobandanya mu ntango z'umwaka uza w'2020 Mu kwezi kwa cumi uyu mwaka w'2019 aho leta ya Tanzania itangarije yuko izotahukana impunzi zose kuba bikeneye n'abatabikeneye bose hamwe abarenga gato 1200 baratahukanye naho biruko harimwo bake bivugwa yuko bagarutse kubera ibyo bahunze basanze bitarakemuka bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta babari igijya Amerika yuko igituma batiyumvira gutaha nuko n'abandi bagenda bakongera bakagaruka kumva z'umutekano muke
je kibazo cyo guhunga kandi kirikiragira kumbo n'abahunguse bagarusi rero nta burenganzira afite bwo kugenda mu gihe atamahoro araboneka kitwoshoka tubwirane kubera n'abahungutse mu iso gihe ubabaza baradusanze no mu nkambi
yewe ni mu bantu batiyandikije kandi ni uwo mugambi nta wamfise kuko igihugu cy'u Burundi naho babivuga kujya ngo harimo amahoro nta mahoro ariyo ikimenyamenya ni uko n'abagiye bwa mbere bagiye bahunguwe bavuga yuko hari amahoro gushika uyu munsi bagarutse ngaho makambi none wumva icyo gihugu kirimo amahoro kabuki kandi abandi baragarutse iyumvire nawe ari nka wewe bavuga ati ari amahoro kagenda ukagaruka harimo n'abandi bamwe bamwe usanga mu ikambi baragiye bafite imigenzo ikwiye abagabo n'abagore n'abana mugabo abagabo ushyira uyu munsi batigize baboneka iyo bari nicyo gituma tuyumva ibyo cy'u Burundi nta mahoro gifise nta na gatonya
jewe maze kiringo cy'amezi 3 nariyandikishije sindataha ingorane ahiri naje byanteye ubwoba kubera nariyandikishije ubwoba nshebonekana ko ntushobora gutaha muri kijya gihugu kuko maze kumva ibihavugwa ari byinshi bihambaye urabona twe tuba ahantu ku mupaka wa Tanzania n'u Burundi amaradiyo menshi aravuga tukayumva tukumva ko hari aba imigwi itwaje ibigwanisho yateye mu kibira abantu barapfa iratwara abasirikare none urumva ntikoshobora gutaha tumaze kumva ibintu nk'ibyo kuko nibyo twahunze
bamwe mu biyandikishije gutaha bemeza yuko biyandikishije kugusunikwa n'abarongozi bo mu gihugu cya Tanzania ariko uwo mugambi wo gutaha ntibari bwa wiyumvemwo bivanye n'ibyo bumva bivugwa mu Burundi amatora yimirije mu Burundi nayo ni kimwe mu mpamvu zituma batinya gutaha kubera ariyo yatumye bahunga muri 2015
oya amahoro ntiyari bwaboneke kuko twiyandikishije kubera ubwoba bwa mukwa mukowa wa Kigoma yatubwiye ko tudatashe turotahukanwa ku nkoni cyangwa ku nguvu ariyo mpamvu twasomye twiyandikisha tutabyiyumvamo
nibyo nyene cyo tubona yuko atamuntu ashobora gutaha muri iki kiringo amatora atavuyemo ko nakari twahunze amatora
mukiri bavuga ngo nta sida hamba hariho hose barahamba ko tubarindiri icyo badoshika ku Imana yo mu juni izo bimenya gusa gukubitwa inkoni isi tuba tubaye abambere n'abandi barabigiriwe kandi bagize ububisha butandukanye cyo turarindiri hama nibyashika naho amakungu naza karabibona
naho amaganya ari menshi ariko izo mpunzi zifite cyo zisaba HCR hamwe na leta ya Tanzania ariyo yabakiriye kabaha indaro
UNHCR zisaba iturondelera hano twicara nta bindi byo kutubwira nawe ngo mu Burundi ntaho dufite guko maze kuhaficha ntubvayo twe nta hariho tugira nti baturondera aho twicara
nusaba babe baradutira kadaro tukaba turibera icyo twahunze ntiturabona yuko cyaheze hanyuma nitwabona ko giheze tuzohunguka nibyabona ko bishoboka mugabo ntibaduhungure ku nguvu mu gihe tutabigomba
nuko ico twosaba icya mbere leta Tanzania nuko yo gerageze kiyumvira kanzi karaba aba bantu bayiyandikishije kugira ntibataye umwanya bamaze n'umwanya barimwo n'ibiringo byimirije biri imbere yabo cyo dusaba UNHCR nacyo igerageze rabe ingene yo dufasha kudukingira kuko natwe turi mu nzi nk'abandi twabyifuje ko twiyandikishije ngo dutahe nicyo twahunze kitarabaho twiyandikishije kubera ubwoba UN dufashe dukingire
mu ntango z'ukwezi kwa 10 leta y'igihugu cya Tanzania yari yagabishije yuko izo tahukana impunzi z'abarundi ababishaka n'abatabishaka bose hamwe harimo bake mu batari bwaronswe ubuhungiro n'abatari ifise amakarita nibo batahukanye gusa inyuma y'iyo ngingo ishyirahamwe mpuzamakungu ry'impunzi n'abimukira IOM ryakomeje gutahukana biyandikishije ku bushake bwabo kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'igi ya Amerika
banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 7325 9685 9815 9195 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13630 15460 15675 17530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6040 9470 1070 13630 n'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
muri Republika ya Demokrasia ya Kongo abanyagihugu baba mu misozi migufi ya Bibogobogo na Mutambara basaba leta ya Republika ya Demokrasi ya Kongo na mashirahamwe y'abagiraneza kubashigikira mu biganiro vy'amahoro ngo kuko ari vyo bishora kwimira intambara ishora kugiramira utwo turere twabo bitangarije mu nama yahuje abayobozi aborozi hamwe n'abarimyi mu gisagara ca Baraka. Ni inkuru y'umumensha makuru y'Amerika Vedase Ngabo hari Ibaraka.
Mu gihe abaturage bo mu karere k'imisozi miremire Minembwe n'Itombwe bamaze igihe kirenga amezi umunani mu ntambara z'imitwe yitwaje ibigwanisho, abaturage bo mu moko y'Ababembe, Abapfurero, Abanyamurenge ndetse n'Abanyindo bakomeje gukorana ibiganiro kugira ngo barebe uburyo bakwimira intambara zishobora kwibasira abo batuye. Bamwe muri abo baturage biganjemo aborozi, abahinzi, aho bari bateraniye kuri Paruwasi Gatolika ya Baraka babifashijwemo n'ishyirahamwe rya CCI Cadre de Concertation Intercommunautaire. N'uburakari bwinshi bagaragarije inzego zishinzwe umutekano n'abayobozi ba groupement ndetse na MONUSCO impungenge batewe n'impfu z'aborozi zimaze iminsi zibera hafi yabo batuye ndetse n'amagambo y'abanyapolitike ab'inzangano mu moko. Saratieri Rugaza ni umuturage wo mu Bibogobogo.
Mu minsi 25 y'ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2019 hari abandi basaza babiri bishe hari yanzu yitwa Ikananda. Mu minsi iyo minsi y'ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2019 hari umusore witwa Samuel Rutonda warashwe hariya amasasu hariya muri Iruhimba. Mu minsi 5 y'ukwezi kw'11 umwaka wa 2019 hari umusore batamaguye ahantu yitwa Imarindi ni hano hafi ya Baraka. Habayeho ejo bundi mu minsi 30 y'ukwezi kw'11 2019 haje umuntu w'umutegetsi ukomeye uvuye Bukavu. Ni umuntu ukora ni mwanabunge wa province ya Sud Kivu. Yaraje amaze gushika atanga imitingi yatanze itegeko rivuga ngo Ababembe, Abafurero, Abanyindo, Abarega bagende bafate ubwoko bwacu bw'Abanyarwanda, bafate ubwoko bw'Abanyarwanda babwice babumare, ndetse n'undi munyamakuru uzabuvugira. Mana yake nukasa sikuwa kumukongomani uzabuvugira nabo bazamwica ahasigaye n'uzasamba. Uwo mutegetsi yitwa ngo ni Omer Burakari Mweme Bene.
Kubera ibi biganiro bigamije amahoro byicara bibera mu Bibogobogo no mu Mutambara, hari imwe mu mihana yabujije abasore bayo kujya mu mitwe yitwaje ibigwanisho kugira ngo batazaba intandaro y'intambara ishobora kwibasira abaturanyi babo.
Twarabujije abana byacu kwinjira muri izo ngizo b'igiserikari n'ibindi n'ibyamayimayi, n'izo twarabonye mu nibyo bihaye bituvyanira umutekano mukeya. Noni wacu nda mundu okwinjira muri izo zindu vyumukutuzanira umutekano mukeya. Nico gitumi wacu hariho umutekano ugaragaye neza, umutekano ukomeye, si umutekano kugenda ushakashaka, ni umutekano nine ukomeye.
Muhumuza Jacques ni umunyamabanga wa Fondation mu Bibogobogo avuga yuko ibi biganiro bamaze iminsi bakora ndetse n'ingamba bagiye bafata bizabafasha gukomeza kwirinda ko akarere kabo gashobora kwibasirwa n'intambara.
Ingamba twafashe aba bantu bose barimo barwana iyi mitwe navuga yitwaje intwaro iri kunyaga inkicica abantu n'abana bava mu miryango bafite ababyeyi, twabwasabye ababyeyi, twasabye inzego za leta ngo abo bantu babasansibirize, kuko ntabwo twavuga ngo turagera ku mahoro twigisha abaturage rimwe na rimwe n'abo baturage sibo cyane bafite ayo macakubiri, ariko aba bantu bari mu gihuru n'abana bacu. Ni ukuvuga ngo bigaragare ko abo basore bava mu miryango bakwiye kubasansibiriza izi groupe étranger leta ibashe kuzirukana zikure mu gihugu, ariko aba bafite abana bagiye mu mitwe y'indani mu gihugu babashe kubasansibilize. Kandi noneho tibigaragare ko tubaye indorerezi abantu bumve ko ari uruhare rwabo kubereka ibi bibi bari gukora ko bifite ingaruka ku bantu bose.
Umuyobozi wa Lokolite y'Akakuku Kakombe Bwana Makenda Itulo asaba amashyirahamwe abagira neza hamwe na MONUSCO gushyigikira ibi biganiro batangije kuko bizakomeza kubarinda intambara zishobora kwibasira akarere kabo nk'uko zibasiye Minembwe n'Itombwe. Vedase Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika, Baraka, mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Nshuti mwese mukunda radio ijwi ya Amerika ibiganiro twateguye muri aka kanya bigaruka ingaha turashimiye engineer Joe yadufashe mu ya bwiziuma hamwe na Mukubira yadufashe kugiranya ibiganiro twabateguriye tubibutse kandi ko ijwi ya Amerika risabiranya i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi butwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 n'imetero 22 mu Rwanda ni ku FM 104 n'ibice bitatu turabashimiye rero nshuti mwese mwaduteze amatwi turabateye akamo kandi mubandanye mwumviriza ibindi biganiro bya radio ijwi ya Amerika turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese.